Umusore w'impunzi y'umurundi yasanzwe yafiriye mu nzu kuri uyu wa kabiri ari mu kigero cy'imyaka irenga gato 30 yaba mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro nyene umuji wa Kigali yarazwe ku izina rya Armel Ntwari agatazirano kiwe n'imico myiza inzego zibanze zivuga ko imbere yaho gato ku munsi wa mbere hari n'uwundi mugore w'umunyarwandakazi na wiyitabye imana muri ako gace ababanyi babo co kimwe n'inzego zibanze bemeza ko bari basangiye nk'uko bisanzwe inzoga ku munsi w'imana uheze co kimwe n'abandi kugira ngo urwo rupfu rwa mico myiza rumenyekane ababanye ngo bagize amakenga kuko yaramaze iminsi ibiri adasohoka niko kubomora umuryango basanga ibara ryaraguye kanatsinda abamuheruka ijya nyuma hari ku munsi wa Mungu kubera ko inzego zibanze zemeje ko abo bantu babiri basohotse urugo kandi muri iki gihe abantu bose basabwa kuguma muhira mu ntumbero yo kwirindikiza cy'umugera wa corona ubuserukira impunzi mu bisagara arihanikiriza impunzi ko atawosubira gusohoka Patrice Ntadohoka abivuze kuko uwo musore w'umurundi yari impunzi
naje nk'ujeje gukurikirana ku munsi impunzi ko zibayeho zambabaje cyane kandi nagoma bonera akanya ko guhoza imiryango yabuze hari abo turiko turavugana muri iyo miryango turabe ingene abo bantu boshingwa n'iteka mboneho rero n'akanya ko guhanura impunzi zose ziba muri ino miji y'igihugu cy'u Rwanda ko bogerageza gukurikiza amategeko ku neza yabo y'umutekano cyane cyane muri ibi bihe turi mu bibazo bidasanzwe by'iki kiza cya coronavirus kiteye ikibazo cyane ku isi yose bareke kuza barasohoka uko bashatse kandi bibujijwe kuko amakuru dushikira avuga yuko baba bavuye hanze kumbure binyegeje aracu baje kurondera gufungura cyangwa baje kurondera cyo kunywa hanyuma bikavamo ingaruka y'ibi bibazo tutaramenya neza ingene bitumbire
hageze ubugira ikibazo kanaka asabwa kwitura inzego zimwegereye ndetse n'igipolisi kugira ngo bamutunganirize
kandi murabona na leta ibidufashamo igahereza ifashanyo abantu bamerewe nabi barindire ngaho amatelefone barayafise yaba barongoye babaze bati tubikore gute impunzi zose rezo mu muji ziratewe kamuko zogerageza no kuri kwifata nibihe bitoroshe nibyo iyo utagira akazi utagira amikoro ariko bagume mu mazu bagumane telefone y'ababarongoye bagumane telefone ya polisi za polisi ziriho zitabara nkabamboneyeho n'akanya ko kumenyesha ariyo amatangazo ubona bagira ngo naka ngo muzomubaze ibi ngo kuvyerekeye amagara y'abantu nta muntu n'umwe ariko uri kuvuga iby'amagara y'abantu atari ijya nimero babahaye ijana na cumi na kane yo gutabaza igihe umuntu yumva atamerewe neza mu buzima cyane cyane ibijyanye n'iki kiza cya corona
umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubwinzacyaha RIB Marie Michel Muhoza yabwiye Ijwi ry'Amerika ko urwo rwego rwamenye ayo makuru ndetse ko rwatanguye iperereza kugira ngo rumenye icyabitumye Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.